ఇది న్యూస్ గురించి అమెరికా. Radio ijwi ry'America yumvikana kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice biri mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikana kuri FM 104.3. Mwaramutse neza nshuti muduteza amatwi hano muri studio ya gatanu Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbaha ikaze kuri Radio Ijwi ry'America.
Kuzimigira makereri nacho muriha mukorerwa nka bene igihugu kwera Kigeri. Mane bado ho baratuka Kigeri. Banyarwanda banyarwanda. Mwavuya mu bujiji muzavaho kuko mutazi mana.
Uwo ni Pasteur Ezra Mpyisi wabaye umujyanama w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa mu mihango yo kumuherekeza bwa nyuma I Nyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Alois Bigirimana.
Urakoze Edi, tuyahere muyavugwa muri Kongo. Abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangaje kuri uyu Imana ko hari abarwanyi bashika amajana 200 b'umuhari M23 binjiye ku butaka bwa Kongo bavuye mu gihugu cy'Uganda. Lambert Mende, umuvugizi wa Leta ya Kongo, yatangarije itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ko abo barwanyi binjiriye mu gace ka Ishasha kari ku birometero 155 mu buraruko bushira ubuseruko bwa Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'uburaruko. Lambert Mende avuga ko ababazwa n'igihugu kibanyi cy'Uganda kubona cararetse abantu bari mu makambi y'impunzi bakinjira ku butaka bwa Kongo bitwaje ibirwanisho. Yongeye ko kandi ko abasirikare ba Kongo batanguye gutana mu mitwe nabo kuko Leta ya Kongo yiwe itazokwemerera abitwaje ibirwanisho binjira ku butaka bwa Kongo batabifitiye uburenganzira. Umuhari M23 ni umuhari wa nyuma w'abarwanya Leta ya Kongo ugwiriyemo abatutsi bafashwe mu mugongo n'amareta y'u Rwanda hamwe n'Ubuganda. M23 waneshejwe na Leta ya Kongo ifashijwe n'inteko za MONUSCO ziri muri Kongo mu kwezi kwa 11 mwaka w'2013 inyuma y'intambara yamaze amezi 18 mu ntara ya Kivu y'uburaruko iri mu buseruko bwa Kongo, mu nyuma baca bahungira mu bihugu by'u Rwanda n'Uganda. Aya makuru tukaba tuyakesha service y'Igifaransa y'Ijwi ry'Amerika. Abantu barenga 550 bariherejwe amabarabara y'i Dar es Salaam ku murwa mukuru wa Tanzania ku munsi wa gatandatu biyamiriza urudandazwa rw'amahembe y'inzovu. Urwo rugendo rwataziriwe urugendo rw'inzovu rwatunganijwe na ambasade y'Ubushinwa muri Tanzania ifadikanije n'ishyirahamwe ry'Abashinwa ryishinze guteza imbere imigenderanire hagati ya Tanzania n'Ubushinwa. Abigaragambya barimwo n'userukira Ubushinwa muri Tanzania hamwe n'Abashinwa baba muri ico gihugu bari bafise intumbero yo gukingira inzovu. Tanzania niryo huriro ry'abadandaza amahembe y'inzovu muri Afrika. Rusansuma yatunganijwe na Leta ya Tanzania mu mwaka w'2015 yerekanye ko ico gihugu catakaje 60% y'inzovu mu myaka 5 gusa. Amatohoza yakozwe yerekanye kandi ko ayo mahembe y'inzovu ashorerwa mu gihugu c'Ubushinwa. Urwo rugendo rubaye mu gihe mu kwezi kwa 12 Leta y'Ubushinwa yatangaje ko igiye kugara burundu urudandazwa rw'amahembe y'inzovu muri ico gihugu mu mpera z'umwaka w'2017. Umuvugizi wa Adama Barrow aheruka gutahukana intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu muri Gambia yaremeje ko ibirori byo kwimika Adama Barrow bizoba nk'uko bitekanijwe. Mai Fatou ni we muvugizi wa Adama Barrow yatangaje kuri uyu Imana ko Barrow avugira azokwimikwa ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere, naho Perezida Yaya Yame yanse kuva ku butegetsi. Yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ku butegetsi bwa Yaya Yame burangirana n'itariki ya 19 kandi ko ari naho ikiringo cya Adama Barrow kizoca gitangurira. Mwamenya ko Adama Barrow ari mu gihugu cya Senegal kuva kuri uyu Imana inyuma y'aho abategetsi b'ibihugu bihurikiye mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'uburengero CEDEAO bananiriwe kugondoza Yaya Yame kuva ku butegetsi. ibyo byatangajwe n'itorokanizo ry'amakuru APS ryo muri ico gihugu ca Senegal ntibiramenyekana icatumye Barrow aja muri Senegal ariko hari amakuru avuga ko yoba yabonye ko umutekano wiwe ushobora kubangamirwa Ikinyamakuru APS kibandanya gitangaza ko perezida wa Senegal yumviye akamo yatewe na mugenzi we wa Ellen Johnson Sirleaf wa Liberia ari nawe arongoye CDAO ko guha indaro Adama Barrow gushika ku munsi wo kwimikwa kwiwe Perezida wa Philippines Rodrigo Duterte aragabisha ko ashobora gushiraho ubutegetsi bwa gisirikare mu gihugu ciwe mu ijambo yashikirije ku munsi wa gatandatu ari mu gisagara ca Davao mu manuko bwa Philippines Rodrigo Duterte yatangaje ko mu gihe urugamba arimwo rwo kurwanya badandaza ibiyayuramutwe gonanirana ashobora gushiraho intwaro igira ku mategeko ya gisirikare Duterte yasezeranye ko azoruhuka runduranye n'imizi urudandazwa rw'ibiyayuramutwe mu gihugu ciwe mu mezi atandatu ya mbere yamaze yatuza urwo rudandazwa abantu bashika ibihumbi bitandatu baramaze kwicwa n'abapolisi bigatuma anebagurwa n'amakungu ko abangamira agateka ka zina muntu abakurikiranira hafi ibera muri Syria batangaje ko abasirikare ba leta bateye kuri w'Imana ibisasu ku nkambi y'impunzi iri hafi y'umurwa mukuru Damas bavuga ko abasivile bashika 30 bahunze intambara hagati y'abasirikare ba leta n'imirwi irwanya leta bashobora kuba barafuye canke barakomeretse
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Alois Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri iki cyumweru nibwo umugogo w'umwami Kigeri wa gatanu ndahindurwa watabarijwe imwima ya Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Muri iki gikorwa nta bwitabire bwa guverinoma y'u Rwanda bwagaragaye cyane. Pastor Ezra Mpyisi yanenze bikomeye uburyo hari abirengagiza uruhare ntagereranywa umwami yagize mu kubohora igihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagira ubusa.
Twaremewe kuzaya mu ijuru ni
Byari mu masaha ya saa yine n'igice za mu gitondo hano mu Rwanda umuhango wo gutabariza umugogo w'umwami Kigeri wa gatanu ndahindurwa utangirira Nyanza mu Rukara hahoze ari kwa mukuru w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa izindi ndirimbo zo guherekeza umwami Kigeri wa gatanu ndahindurwa umuhango watangiranye no gusezera ku mugogo w'umwami kubagize umuryango n'abandi banyacyubahiro bari bitabiriye n'umuhango witabiriwe n'abasaga 2000 abanyarwanda n'abanyamahanga baturutse mu mpande z'isi zitandukanye muri uyu muhango hagaragaye mu umwami Butitsi Kahemba wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umuhango kandi wagaragaye mu bwitabirire bwa leta y'u Rwanda ku kigero cyo hasi cyane ku buryo wari kubatabiza ibyagora na kumva ko ari umwami wigeze gutegeka igihugu byasaga naho ari bireba umuryango w'abahindira akomokamo kuruta igihugu kandi mu mvugo umwami n'uw'igihugu mubafashe ijambo ku ikubitiro haje Pasteur Ezra Mpyisi uyu yabayeho umujyanama w'umwami Kigeri wa gatanu ndahindurwa kandi yagize uruhare rukomeye mu bamuhungishije mu bihe bitandukanye Mpyisi yavuze ibigwi bya Kigeri haba hanze ndetse no mu mahanga
Muzi mwigira amakereri ntacyo muriha mukorerwa nk'abene igihugu kubera Kigeri none badaho baratuka Kigeri banyarwanda banyarwanda kazi mwavuye mu bujiji muzavaho kuko mutazi Imana ubu uyu mwaje kwibuka muzu ari we
Mu ijambo yamaranye hafi isaha n'igice uyu wahoze ari umujyanama w'umwami Kigeri yibukije uruhare rw'umwami mu gutahuka kw'inkotanyi mu Rwanda akomeza kwibutsa ko abanyarwanda bagombye kureka ubujiji
uko byagenze rero abatumva Kigeri binjije usanga bamutu yamaze iki Kigeri po wagicucu nimpamo hari aho babibwira nka kireba ari igitutsi umva atava mateka umva mbyese mfite ibyago n'ukuri ngo icyo gicucu cyamaze iki yemwe yemwe inkotanyi zanizazanywe na za nka za Kigeri ibi ndavuga ukuri nibyo
Muri iri jambo kandi yavuze uruhare rw'umwami Kigeri ku masezerano yaberaga Arusha mu myaka ya za 90 yahuzaga ubutegetsi bwa Habyarimana n'inkotanyi ariko aca amarenga ko hari abatayazirikana.
Kigeri yandikiye Habyarimana amusaba ngo bumvikane abantu batahe mu mahoro. Nk'uko inkotanyi zasabye kumvikana bakajya hehe? Bakajya he? Arusha ariko bwa ariko cyanyu kurya gusa ntimumenye. Ntimusubiza. Hara yukumvikana Arusha. Kigeri niwe wabitangiye. Abava mu Kigeri ni pumbafu. Cyangwa indabwo abantu ngo ninjije. Ndabeshye se. Nukuri. Thank you. Niwe wabitangiye.
Umuryango w'umwami Kigeri waruhagarariwe na mushiki we Speciose Mukabayuju ari na usigaye wa hafi kubera izabukuru yavugiwe na muhungu we yashimye uburyo ubutegetsi bw'u Rwanda bwafashije mu gikorwa cyo gutabariza umwami Kigeri wa gatanu ndahindurwa. Mu ijambo nawe yamaranye umunota umwe Madame Julienne Uwacu ministre w'umuco na siporo wahagarariye leta muri uyu muhango yihanganishije umuryango w'umwami avuga ko guverinoma y'u Rwanda izakomeza kuba hafi y'umuryango ariko ntiyavuze uburyo bizakorwa. Abaturage b'imwima bagaragaje ko gutabariza umwami Kigeri wa gatanu ndahindurwa mu Rwanda hafi ya mukuru wari igikorwa gishimishije.
Numvise iki Kigeri ari ikintu kiza cyane nta nahandi nakinganye. N'umwana asigara avuga nti umwami twaramuhambyaza mu Rwanda n'amahoro. Aho kugira ngo akushyanga yagwiwaho. Niwe niko mbivuga rwose.
Bivuze iki ku mateka suko?
Ku mateka mbona nuko inohari iwabo. None akabashi wabo akamushingura iwabo aho kugira ngo ajye kugushyanga byari bibi.
Murumva washyiraho undi mwami byaba byiza
ubwo dufite arahagije.
Nta gikorwa cyo kugaragaza ko hari undi mwami ku ruhande rw'ababa mu Rwanda rwazimika kuko Boniface Benzinge yimikiye mu mahanga ariwe Yuhi wa gatanu Emmanuel Bushayija bamuteye utwatsi. Amakuru twahawe n'umwe mu bagize umuryango w'abahindiro yatubwiye ko abakuru b'umuryango bamaze iminsi mu nama zibera mu muhezo kuburyo atazi igishobora kuzavumbukamo mu magambo ye. Gusa itegeko nshinga ry'u Rwanda ryo ririho ntiryemera ubwami. Muri uyu muhango kandi hari aboherereje ubutumwa abagize umuryango w'ubwami bubihanganisha abona bo mu bwami bwa Buganda Toro Ankore muri Uganda ndetse no muri Canada. Hari kandi n'abahagarariye igihugu cy'u Burundi bagaragaye muri uyu muhango. Umwami Kigeri wa gatanu ndahindurwa yavutse mu 1936 yategetse u Rwanda imyaka ibiri gusa atangira ishyanga afite imyaka 80 mu mwaka ushize wa 2016 akabagira ubusa Ijwi rya Amerika imwima mu majyepfo y'u Rwanda.
Arusha mu gihugu cya Tanzania kuri uyu wa mbere hateganyijwe ibiganiro hagati y'umuhuza w'Abarundi Benjamin Mkapa na bamwe mu banyapolitike batavuga rumwe na leta. Ibyo biganiro umuhuza yabyise ko ari inama nyunguranabitekerezo y'umunsi umwe gusa. Ni inkuru dukesha umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Ibiganiro byo kuri uyu wa mbere bihuza abanyapolitike batavuga rumwe na leta gusa. Ku rutonde rw'abatumiwe umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD nturimwo. Abatavuga rumwe na leta bavuye Bujumbura bavuga ko bo badakoresha ingufu bafise ubutumwa bwo gukeza umuhuza ku majambo aherutse gushikiriza mu rugendo yaherukamo mu Burundi aho yavuze ko inzego zihari zikurikije amategeko. Jean de Dieu Mutabazi atwara umugambwe Radebu n'urunani rw'imigambwe Kopa yizeye ko ubwo butumwa bushimangirwa no muhuza akabwumvisha abatanyuzwe. Mugenzi we bavanye Bujumbura Leon Sengenda Kumana icege yacutwara umugambwe Sawanya Fredebu we wagashavu ni kose avuga ko azanywe no kubaza umuhuza igituma yubahutse agatuka abatavuga rumwe na leta hamwe no kumubwira ko batiteguriye guheba kugwanya ikiringo cya gatatu cya perezida Petero Nkurunziza. Umugambwe Prona wemewe n'amategeko na ufitiye agakemenyi umuhuza ko kumubwira ko yokwegeranya abanyepolitike bose baba bahunze n'abasigaye mu gihugu maze ibiganiro bikabandaniriza mu Burundi. Urutonde rwerekana ko abatumiwe muri uwo mubonano ari abanyapolitike barenga 30 abagera kuri 12 bavuye mu Burundi barimo wahoze atwara Burundi Sylvestre Ntibantunganya hamwe n'icagira ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka Agatogwasa. Abandi batumiwe bahungiye hanze y'u Burundi barimo wahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu Leonidas Yatungimana n'abandi bari mu runani Senarede rutavuga rumwe na leta. Muri abo harimo bamaze gutangaza ko batitaba uwo mubonano kuko runane rw'abasenarede rwiyamirije umuhuza ruvuga ko rwamaze kumukura kwa maboko uwo mubonano uri mu rukurikirane rw'ibiganiro bihagarikiwe no muhuza Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cha Tanzania uwavuga ko ibyo biganiro bigamije gutora umuti w'amatati amaze imyaka hafi ibiri mu Burundi Pierre Clavier Niyonkuru yarusha kubwije ujya Amerika
Kumutumba wagatete muri komine Busoni y'intara ya Kirundo abantu bakomeje guhunga kubera inzara n'uruzuba rwinshi abasigaye kuri uwo mutumba bavuga ko abahunga bajya mu bihugu bitandukanye ubuyobozi ntibubyemeza cyangwa ngo bubihakane bavuga ko nta makuru mashya barabona ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze
Umutumba wa gatete uri muri komine Busoni uherereye mu karere k'intara ka Maya Bugesera ni umwe mu mitumba ya komine Busoni ikora ku rubibe u Burundi buhana n'u Rwanda abanyagihugu bo kuri uwo mutumba bavuga ko bamwe mu bari barahunze inzara baheruka guhunguka nkuko bavyemeza umurindi w'abahunga wasubiye kuba munini kubera atagahengwe uruzuba ruriko ruratanga muri ico gice uko guhunga kurabonekera no kumazu aherutse gusambugwa
Iyi nzu isambuwe nk'indwi zibiri ziraheze isambuwe abayi bamwe bagiye Tanzania ahandi bagiye ko bagiye Tanzania kubera ariho barimo barakira inkambi y'impunzi bahunga inzara nawe urabona ngaha turi nyene ku ntizuba ryahagize ibigori byarabaye nabi ntibateragiye kubera izuba
bamwe bagiye mu ndwi iheze abandi bagiye kuwa mungu bagiye nyene gusuma nyimba bazogaruka sinzi baragenda iyo muzakabanga bagahahirayo aha mu rusarasi gucyo bakagenda gusumirayo
mu miseze baravuze yuko hariho abantu bagarutse inyuma yaho habonekeye ifashanyo ko hariho abari barahunze mu mezi yo mu kwicumi kwicumi na rimwe ubu bagarutse baragarutse niko
harimo abagarutse nabandi nabo nyine baguma bayirira nk'ukundi kuno yuko ifashanyo ino tugira gutya tukumva ngo zirimo ziraza ariko zikihe tukumva ngo zaraje ariko ntituzibone kubwo inzira baragiye baje guhiga mu misozi ya ukuno nyine boba
abajabuka imipaka ntiborohegwa nkuko abanyagatete basigaye ku mutumba babivuga uko babivuga hakoreshwa amayeri menshi ukwisunga n'ibihe bya politike bidasigaye nyuma
niyo bashitse hari ahantu ku cyambu bashikira bambuka bageze iyo babesha kare nzara ariko iyo bageze mu nkambi ya Tanzania bavuga kare kibazo cy'umutekano bavuganye n'ingimbonera kuretsira batoketsa kandi twe turi ngaha tubona ruko babeshira ntangorane
benshi bayo ku mugambwa ariko kubera inzara havuga ati reka mbeshe ariko mpemuke ndamuke
bariho kenshi bagenda bakavuga ati turiyamirije ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu kugira ngo aho bageze baronke inzira ariko nabo ubundi tubisubiye twebwe ntabyo twa turi ngaho twemera tukanambira muri uyu musozi nyene
baravuze yuko hariho abantu bagarutse inyuma yaho habonekeye ifashanyo ko hariho abari barahunze mu mezi yo mu kwicumi kwicumi na rimwe ubu bagarutse baragarutse niko
harimo abagarutse nabandi nabo nyene baguma bayirira nk'ukundi kuno yuko ifashanyo ino tugira gutya tukumva ngo zirimo ziraza ariko zikihe tukumva ngo zaraje ariko ntituzibone kubwo inzira baragiye baje guhiga mu misozi ya ukuno nyene boba
intwaro ntizemeza cyangwa ngo zihakane ibyo ko hari abasubiye guhunga inzara Macumi Daniel umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko bishoboka
ko hari abasubiye kugenda nk'ubure bya bihari no hama raporo tutarayaronka neza kubera koko uru ruzuba ruguma kwerekana ko atari ko rurahera muri iyi minsi kuko bya bipande byigize ntara bikunda kukariwa cyane n'ubu byagumye byakariwe n'utwari bateye imvura n'ivyo yaraguye ariko yacigendana n'ingoga bafise rero nkumbure impungenge ko bizobandanya gutyo nicyo gituma nkumbureho bariho abatanguye kuza bava mu makomine baja mu yindi cyangwa no mu zindi ntara
ku buryo bw'ingene binjira mu bihugu bibanyi umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko vyomenya abarongoye ibihugu bibakira
hari abavuga baja muri muyinga abandi muzacankuzo urumva ro uteye mucankuzo uri kuregereza muri Tanzania nkumbi yabaca baba basimba bagaca baja no muri Tanzania byinshi nabyo tumenya urumva uteye mu kindi gihugu uvuga ivyo wishakiye mara raporo ntayo dufise neza iyo bashitse mu kindi gihugu urumva bakontorwa n'ikindi gihugu ntidukunda gutatubimenya.
Daniel Macumi umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo ahamagarira abanyagihugu bo mu bice by'intara ya Kirundo byaronse umwimbu kwegeranya imfashanyo zo gufasha bene wabo bo mu bice bibandanya guhura n'uruzuba. Asaba abanyagihugu bakibangamiwe n'uruzuba kuguma mu ngo zabo kugira babandanye kwitegurira irima ry'impeshi ryimirije. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Ubu naho tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Aya makuru reka tuyahere mu Rwanda kwa yateguriwe na Jean-Claude Munyandinda.
Shampiyona y'umupira w'amaguru mu kicoro cya mbere mu Rwanda irakomeje. Mu mpera z'icyumweru gishize imikino yari igeze ku munsi wayo wa 13. Kwa gatanu, APR FC yatsinze Marine FC ibitego bibiri ku busa kuri Stade Umuganda i Rubavu. Ejo bundi kwa gatandatu, ikipe ya Sunrise yanganyije na Mukura Victory Sport ubusa ku busa ku kibuga cy'Inyagatare. Espoir FC nayo yaguye miswi na Police FC banganya ubusa ku busa mu mukino wabereye kuri Stade Rusizi. Kivu Sport yatsinze AS Kigali ibitego bibiri kuri kimwe kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo. Bugesera FC yatsinze Pepinieri FC ibitego bibiri kuri kimwe ku kibuga cyo Kuruyenzi. Mu mikino yabaye ejo ku cyumweru, ikipe ya Musanze FC yatsinze Gicumbi FC ibitego bibiri ku busa ku kibuga cy'Inyakinama. Amagaju yatsinze Kirehe FC ibitego bibiri kuri kimwe ku kibuga cy'Kirehe. Kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo, Lyon Sport yanganyije na Etincelles FC ubusa ku busa. Kugeza ubu, nyuma y'umunsi wa 13, Lyon Sport iracyari ya mbere n'amanota 33. Ikipe ya kabiri ni APR FC ifite amanota 33. Ku mwanya wa gatatu turahasanga AS Kigali n'amanota 26. Ikipe ya kane ni Police FC n'amanota 25. Ku mwanya wa gatanu turahasanga Espoir FC ifite amanota 28. Bugesera ni ya gatandatu ifite amanota 22. Ku mwanya wa karindwi hari Kiyovu Sport ifite amanota 18. Sunrise ni ya munani ifite amanota 17. Ku mwanya wa cyenda hari Etincelles FC nayo ifite amanota 17. Musanze FC ni ya cumi ifite amanota 17 nayo. Ku mwanya wa 11 hari Amagaju n'amanota 18. Mukura Victory Sport izari ya 12 n'amanota 13. Ikipe ya 13 ni Kirehe FC ifite amanota 12. Marine FC ni ya 14 n'amanota 11. Iya 15 ni Gicumbi FC ifite amanota 7. Iya 16 ari nayo ya nyuma ni Pepinieri ifite inota rimwe rukumbi n'umwenda w'ibitego 21. Tukivuga kuri iyi shampiyona, kuri wa gatandatu tariki ya 21 muri uku kwezi kwa mbere, kuri Stade Amahoro i Remera hazabera umukino wa nkubita ngo ukubite uzahuza amakipe abiri ahorana amahari muri siporo, ariyo Lyon Sport iri ku mwanya wa mbere na APR FC yicaye ku mwanya wa kabiri. Uyu mukino kubera uburemere bwawo watangiye kuvugwa hirya no hino mu bari mu ngendo, mu isoko, mu tubari, mu kazi n'ahandi. Abafana ku mpande zombi baravuga ko itariki itinze kugera kugira ngo bakubite mukeba. Ishyaka n'imihigo hagati y'abakunzi b'aya makipe yombi biraka taje kandi si bya none. Aha hari mu mwaka w'2008.
Ikipe ya APR mu byukuri ihagaze neza urebye impande zose uhereye ku ba strikers aba midfielders. Ndakubwiza ukuri ure sport nakubwiye ko resport guhera nta gikombe n'icyo mu Rwanda resport izongera gucaho. Uyu mwaka kuri resport ni umwaka gutwara ibikombe byose nta kimwe dusigaje.
Ejide Niringimana umwe mu banyamakuru b'imikino basesengura umupira w'amaguru aragira icyo avuga kuri uyu mukino uzahuza Rayon Sport na APR FC.
Urebye neza ugendeye ku buryo bw'abakinnyi, Rayon Sport ifite abakinnyi beza bari hejuru b'ikipe ya APR. Mu gihe abakinnyi beza b'ikipe ya APR abenshi bari mu mvune. Noneho tugarutse ku batoza, urebye Masoud Djuma we yambwiye ko icyo yumva n'icyo ategura ni umukino w'ikipe ya APR. Naho mu bigaragara cyangwa se mu byo umutoza Jimmy Murisa wagenda avuga, ubona ko niya umunyamakuru agerageje kumubaza ku mukino w'ikipe ya APR na Rayon Sport abihungira kure. Burya mu mukino nk'uyu nguyu cyangwa se muri derby nk'iyi ngiyi bisaba ko umutoza agira confidence. Ngewe nk'umuntu ureba cyangwa se nk'umusesenguzi cyangwa se nk'umuntu umaze igihe kinini muri football, Masoud Djuma ari hejuru cyane y'umutoza Jimmy Murisa, kuko Jimmy Murisa urabona sa naho gifite timide.
Ubusesenguzi waba ukoze analize zose urazitweretse, noneho mu ijambo rimwe hazatsinda uwe?
Burya rero Imana yadishe ikintu kinini cyane. Baradishe ikintu kinini cyane, kuko ntushobora kuvuga ngo hazatsinda uyu nguyu mukino utaraba. Ariko burya ngo amaso araguha ndetse n'ibyo umuntu avuga ukabyumva, ndetse na confidence z'umuntu ukazumva. Burya nujya ku rugamba umuntu akakurusha kwigirira icyizere azagutsinda. Mu gihe rero umutoza wa Rayon Sport agira gutya akavuga ati twebwe ikipe ya APR ntidukanga kandi tuzaza tuje kuyitsinda, umutoza w'ikipe ya APR wamubaza kubijyanye n'uwo mukino akakubwira ngo ngiye umukino wa Rayon Sport ntago nkureba, ndi kureba umukino wa Marine, icyo gihe uhita wumva ko harimo ikibazo.
mu mikino 30 iheruka guhuza aya makipe yombi muri championnat. APR FC yatsinzemo imikino 10, Rayon Sport itsinda 8, banganyamo imikino 12. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Amakuru ya sport n'imikino yo mu Burundi yo twayateguriwe na Evariste Nzikobanyanka.
Kuri wa gatandatu niho hasozwe ibihigano by'urukino rw'umupira w'amaguru rubera ku musenyi mu gisagara cha Bujumbura. Hatunganijwe inkino zibiri urwo guhiganirwa ikibanza cha gatatu n'ikibanza cha mbere. Urukino rwa mbere rwahuje Shika FC na Bibamba FC rurangira ku ntsinzi ya Bibamba FC y'ibitsindi 9 kuri 6 vya Shika FC, gutyo Bibamba itahukana ikibanza cha gatatu. Urukino rwo guhiganirwa ikibanza cha mbere rwahuje Barimex FC na Mikimba FC rwarangiye ku ntsinzi ya Barimex y'ibitsindo 5 kuri 3 vya Mikimba. Ihiganwa ryo ku musenyi Football de Sable ry'uno mwaka wa 2016 ryarayirisozerewe ngo ryagenze neza nkuko bivugwa n'icegera c'umukuru w'ishira hamwe y'umupira w'amaguru wo ku musenyi Saimana Jamari, avuga ko babikesha babafashije.
Twa dushimiye kwanza federation yacu y'u Burundi yadufashije cyane cyane kugira ngo tutunganye iyi championnat no kugira ngo ituronse uburyo bwo kuba urabona ari wa arbitre, harimo abaganga, harimo abajejwe kuraba ikibuga kundi bagitunganya. Ibyo byose tubikesha federation yacu y'umupira w'amaguru nyakubaha Reveriano ndi kuriyo yadufashije cyane cyane. N'ubu turamukomeye amashi kugira ngo turabe n'abandi banyagihugu bose bakuna umupira w'amaguru kugira ngo bazi batifate mu mugongo n'amasosiyete yakomeye akomakomeye mu Burundi yaze arabe ukuntu tufite ugwaruka rufite impano Imana yabahaye ku mupira w'amaguru. Ngo ku mubizi umupira w'amaguru mu Burundi ufite abakinyi bameze neza kandi bafite talenta nziza.
Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru wo ku musenyi mu Burundi rifise umugambi wo gutanguza ihiganwa ry'umwaka wa 2017 hatarenze mu ndwi zibiri. Icaba abacuburirongoye asaba n'iyindi mirwi kuza kwiyandikisha muri iryo higanwa.
Ashaka tubabwire n'abandi barabe ko iyi championnat turaje uno munsi tugiye gutangura iyi championnat mu ndwi zibiri kugira ngo tubwire n'andi ba ekipe ari menshi kugira ngo championnat yacu ikomeze kugira ngo natwe imari bishatse tukagenda natwe tukakina mu makungu ngabandi tukagira amashampiyona international macange amashampiyona yo ngaha iwacu mu Burundi tukakina no muri Afrika. Inama mishobora kuvuga twahuye nazo zibura ariko naho nyene zihari twaragerageje kuraba ukuntu ushobora kuyungangana kugira ngo izo ntama tuzitorere umushi kugira ngo turonge abantu bashobora kujya kudufata kudufasha mu mugongo kugira ngo turonge abantu bashobora kujya kuduha amastage y'abaribitre n'amastage y'abantreneri. Wabona ko ekipe ni 14 ifoke izo ekipe zose zironge abamenyereza bakomeye bafite experience cyangwa abamenyereza bafite imana mushobozi kugira ngo nabo kugira ngo nidusoka hanze tube tufite abakinyi bameze neza kandi babazi n'amategeko y'umupira w'amaguru.
Ihiganwa ry'umupira w'amaguru ukinirwa ku musenyi ry'umwaka wa 2016 ryari gitabwe n'imirwi 14. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru usanzwe naryo mu cicaro ca mbere ku rwego rw'igihugu ryaratanguye igice c'inkino zo kwishura phase retour kuri uyu wa gatandatu ryari rigeze ku munsi wa 16 w'ihiganwa. Ku munsi wa gatandatu igihe c'isaha 8 umugwi Vitaro watekereye Interstar ibitsindo 3 kuri 1 ku kibuga citiriwe umuganwa Ludovico Rwagasore. Igihe c'isaha y'icumi naho umugwi wa gisirikare Muzinga watsindiwe kuri ico kibuga na Buja City 2-0. Mu gihugu hagati ku kibuga Gasaka c'Ingozi, Ngozi City watanye mu mitwe na Message Ngozi. Urukino rurangira atamurwa utsinze uwundi. Imakamba kuri Stade Peace Park Stadium, Aigle Noir wo ngaho Imakamba wakiriye Le Lier w'i Bujumbura. Aigle Noir niwe watahukanye intsinzi y'ibitsindo 4-1 ca Le Lier. Igitega Musongati wo muri iyo ntara niwakije imbere ya Olympic Tahwe Muyinga. Urukino rwarangiye ata ubonye igori ry'uwundi. Kuri stade ivyizigiro yo mu Rumonge, Magara Star wakiriye Atletico Olympique y'i Bujumbura. Atletico watsindiye Magara mu maso y'abakunzi bawe bitsindo 4-0. Ku munsi w'Imana habaye inkino zibiri ku kibuga citiriwe umugano wa Ludovico Rwagasore. Igihe c'isaha 8 Lydia Ridike Burundi Sport for Africa watsinze Flambeau de l'Est wo muri Yigi igitsindo 1-0. Igihe c'isaha 10 naho Rusizi wo mu ntara ya Cibitoke wanganije na Message Bujumbura ibitsindo 3-2. Urukino rutari rworoshe. I Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Ich nshuti twari kumwe igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishyize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala amakuru mwayagejweho na Aloise Bigirimana naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeza muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.